Mikro mwari kumwe nanje Edirwema.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Nkuko rero mubyumvise mu kiganiro dusanga ijambo cy'umunsi
Fasole Marie-Louise Balichako, professeur Balichako, Mushyantahe Eugène Nindolera, Mushyantahe Eric Nsengimana, murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo muganire neza radio y'ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo nkoramutima. Ikibazo kijyanye n'ubutungane mu miryango, ikibazo cy'umuryango, aho bivugwa ko muri iki gihe itegeko ridatomoye, aho bivugwa ko umukobwa eka umwigeme cyangwa umugore adatorana ku muryango wiwe. Nashaka ubwa mbere na mbere ngire icyo muvuze kuri ibyo bintu. Nashaka nangwe kumufasoni Marie-Louise Balichako, iryo tegeko ritaratomoka neza, ibyo bintu bikurikiza imigenzo ya kera mu bya kera gute.
Urakoze kumva ijambo. Ndi uko yavuze, ndi Marie-Louise Balichako, ndi umurundi kazi. Muri uyu mwanya sindi mu Burundi, ariko ndarongoye umuhari witwa Muhari Inamahoro n'abarundi kazi abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu gihugu cacu.
Mudube ku ijambo rero ku kibazo nabajije, ikibazo cerekeye cyane cyane ikibazo kijyanye n'umuco, aho bavuga ko umwigeme adakwiye gutorana, ibyo bintu bikicirwa bitarashirwa habona neza kugira bitomogwe, ibyo bintu mwigwe muvyakira gute?
Niyumvira yuko iyo abarundi bagomba kuguma ku muco by'ukuri, ntibaba baremeye ko abakenyezi bateye imbere mu vyerekeye agateka kazi na muntu, kuko mu mico y'ikirundi siko byamye. Hari ibintu byinshi bitariho uyu munsi byashobotse. Abakobwa ibyo kujya ku ishuri byaje bitetse. Abakobwa kugira ngo basohoke bakore ibikorwa bitari ibyo mu nzu ntibabyacitwa abazezwa nzu gusa, siko byari, byarahindutse. Abakenyezi nta jambo bari bafise kera, ubu barabifise kandi biremewe. Hari n'ibindi byinshi novuga. None ko ibyo byashobotse uyu munsi ni kubera iki? Icyo cyonyine cyo bagira ngo umuco n'icyo kuri umuco ni mwiza kandi twese turawusonera igihe, kuko umuco nturiho inguko ikwiye ikintu gihagaze ngaho gusa. Umuco ni ugufasha kugira ngo igihugu n'abanyagihugu babane neza, babeho neza, bashire hamwe. Rero umuco ntiwama ari wa wundi minsi yose. Umuco si ikintu gihagaze aho kitanyeganyizwa, ni ibintu bigenda byunguruza uko ibihe bigenda byunguruza.
Mushya nta Eric Nsengimana, mwarakurikiranye ukuntu ibintu byifashe musigura gute ibyashikirijwe na sentare ntanyuzwa y'u Burundi ku byerekeye cyane cyane gutorana ku mukenyezi?
Murakoze cyane Nsengimana Eric, abantu umuyobozi w'ukwaruka cy'amparanira amajambere ajapa mu kinyapunyo y'igifaransa, isilamu ry'ukwaruka nyafurika mparanira amajambere ajapa y'igifaransa. Ko kusupreme yashikirije ikibazo kijyanye n'ibijyanye no gutoka ku bigeme n'abakenyezi mu Burundi, twari twanabivuze ko bagitangura gukora irya tegeko mu kiganiro ntibatashashize ku ijwi rya Amerika, ko irya tegeko ridakunda uravye aho Burundi bugeze ukaraba n'Abarundi, kuko guhindura umuco saba ko uwo muco wonyene ari wo wihindura. Nukuvuga umuco kujya wagiyeho ata muntu awusizeho cyabikigiye ukigiye uko nyene, iyo bishitse koko kigira ko kifudika cyo nyene kirifuta ata nguvu birinze kujyamo, kuko birinze bicamo nguvu nta muntu ashobora gutsinda ikintu kijyanye n'umuco. Ni nk'ibintu bijyanye n'ukwemera, ni nk'ibintu bijyanye n'imyemerere y'umuntu, ni ibintu biba biri mu mutima. Rero ibintu bijyanye n'umuco ni ibintu biba biri ngaho biri reglementaire, ubyumva uko mugabo ugasanga byikoze bifize ingufu zidasanzwe kandi ikintu kidateye ingorane sinumva ingenzi za kurondera ingorane mu kugira ngo gushaka kuyikuraho kandi atangorane gisanzwe giteye ibijyanye no gutorana kw'amatongo mu bakenyezi gushika uno munsi nta ngorane na zimwe zibiteye ku rugero rwo hejuru ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga umwigeme avuye muhira akagenda kubaka agirayo arima amatongo canke agakoresha ubutunzi bw'iyagiye hanyuma uwundi nabo bavukana arongoye aza gukoresha vya bindi vya wa wundi yari asanzwe aba ngaho muri uwo muryango hamwe wa wundi yarari hanyuma ntibagira ntibaca bamvuga ngo baramwirukanye yifuza kuza kurima baramuhikizi akarima atangorane atanjyane na zimwe zihari rero sinumva igituma bari bifuza kubihindura mukibi vyo nyene vyisizeho uko kandi ari vyo abakera bitahindutse iyo rero mario wize nawe avuga ati n'ibindi mico y'uko utiga kera yarahindutse aragize iki n'ivyo yarahindutse mugabo none itegeko ryaje ribwira umuntu nzeri bwira umuntu ngo umukobwa ngo umugembe ngo naje kwiganiri bo nyene muntu nzeye bisanzwe bariko bariga bisanzwe bari kwishure bisanzwe babarutse kwishure bisanga ni benshi batanguye gukora imyuga itandukanye nta tegeko rihari ryabwiye abigeme ngo nigize kubaka
ikibazo cerekeye niba uyu muco batangorane utetura kigaruka ko ariko nashaka maze umushanahe Eugene Nindorera yigeze kuba n'umushikiranganji yajijwe hagati y'akazi ya muntu eka yarongowe n'amabanga akomeye cyane rwose mu bindi bice agira icyo atubwire hari abantu bashobora kwibaza ko kudatorana kuba bigeme bishobora kuba ari ibintu bihunyanga agatega kabo ivyo mwebwe mu bivuga kwiki
izina ryanjye waribuze n'amabanga amwe amwe wayabuze ico novuga ayo mabanga narishinzwe muri inama mpuzamakungu ONU naraserukiye ishyirahamwe riharanira hagati y'abakazi na miliyoni mu bihugu nka bitatu muri Afurika mugabo ubu narapasuye na cyose nkora jewe icyo novuga kuri ivyo ni ibintu bisanzwe cyane jewe nibagiye kuvuga ko ubucamanza by'amategeko ndi lisansiye en droit mwavyungutse namuka jewe biroroshe cyane umuco ntushobora kuba uri hejuru y'ibwiriza shingiro kandi ibwiriza shingiro ari ibintu bimwe bimwe ivuga twese tutegerezwa kumva kandi tukabishyigikira ishyirahamwe ibwiriza shingiro simvuga ingingo zivugamo 13, 19 mu 2022 n'izindi iravuga neza yuko abarundi bose cyane abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko kiroroshe kumva twibagire yuko izo ngorane dufite mu Burundi zavuye mu bintu byo gukumira abantu gukumira ni ibintu bishobora gutuma haba ingorane mu gihugu ivyabaye mu kahise k'u Burundi byavuye cyane cyane bavuga ko ari ukumoko bashobora kuva ku ntara nitwibagire yuko n'izo ngorane zishobora kuva gukumira nico gituma rero kubwanje uwo mukuru wa Pour Supreme ahubwo yari kwandikira abwira abacamanza bose batubahiriza ibwiriza shingiro yuko woshira imbere ibwiriza ca imanza zerekeye amatongo jewe niwo mpagaze kuko ibintu bisanzwe cyane umuco imico kama ishobora kuba ari hejuru y'ubwiriza shingiro kandi iyo bwiriza shingiro ivuga ibintu twemera twese turangana imbere y'amategeko
tugarutse kuri icyo kibazo cy'umuco umuco ni ikintu nk'uko bivugwa ni umuco urahinduka hariho imico myinshi abarundi bari bafise kubera iterambere iyo mico itakiriho ni kuki mushiranahe Eric Nsengimana muvuga ko iyo mico yogumaho ikaza kwikuraho
ni kubera ko icyambere atangorane iteze mu gihugu
sivyo
ingorane zihari uno munsi z'amatongo ntizihagaze kubera ko abigeme batatora naje misosiyare kandi batwe mu depanse de doatoro usanga zihagaze ingorane zininiya z'amatongo kubera ko batatoranye kandi ikindi naco nk'uno munsi tuko turavuga hamwe iyo bwirizwa iryo tegeko ryari gutorwa umukobwa agatorana iwabo hanyuma akaja gutora iyo agiye akavayo akaza gutorana iwabo iryo tegeko ryari guteza ingorane ni naco gituma nabo yega barababajije abenegihugu twaragiye mu ntuze muri kampanye yo kugira yo kumviriza abenegihugu ko ico babivugako la majorite bavuze ko atangura n'ibitege byo bwirizwa je bari abangi none mu kizi ata majorite abavuze ko atangura n'ibitege kibazo kibakiri he ura umuntu wese umuntu wese nko kwa ko abantu bangana umuntu wese afisure kungana nibyo barangana mugabo udarasigite respeto rwa uburenganzira bw'umwe ni ubundi butanguri iyo uho nyanzu uburenganzira bw'undi zibari ngorane iyo ngubu icyo kibazo ni kibazo gikomeye cyane rwose ahubwo nubwo bavuga ngo imico yo kubwirizwa shingiro iyo zwa shingiro deja kugira ngo bubakwe bafatiye ku mico y'u Burundi ni nacyo gituma hari n'igipolisi kigeze ko yubahiriza
bavuze ko umushyana Eric bavuze ko umukobwa adashobora gutorana ntibamurengere akarimbi
ntabwo baba bamurengera akarimbi kubera ko wanashaka hariho imiryango imwe abakobwa bavuga bati twe itongo ry'iwacu tuzogabura n'ababyeyi bakavuga ati tuzogabura nta ngorane hakaba n'abandi batababuza kugabura ntibaze no kugira no kugabura cyangwa ngo baze kuraba ayo matongo yawo iwabo nta ngorane na zimwe biteje umukobwa ashobora gutora ni iwabo ibyo ni ibintu komasiyonere umuryango wiyumvira kuko ni umwana mu bandi ashaka itongo ntibamwime kandi nta tegeko rihari rivuga ko batamuha yaba hari itegeko rivuga ri atatorana aho niho zaba ari ingorane mugaragaza ari mu itegeko bashemeye
reka tubaze n'umufasoni Marie Louise baricako niba icyo kibazo cy'umuco kidateye ingorane mu gihugu no mu banyagihugu cyane cyane ku bafasoni n'abakenyezi
cyateye ingorane cyane kandi cyateye ingorane kuva kera kuko byamyeho gutyo ko abahungu n'abakobwa batanganishijwe abagabo n'abagore batanganishijwe ati baraza amategeko niyo sisiteme patriarcal tuvuga rero ko Eric avuga ngo nta ngorane biteye sinumva aya majambo yose turiko turavuga ibintu ata kibazo biteye ntacyo turiko turafasha rero cyane ndatangaye mugabo n'ibisanzwe birashika jewe nibaza yuko iki kibazo cyo kuvuga ngo umuco ni ukuvuga ko umuco utuboshe utuziritse tudashobora gutera imbere ikintu cy'uko abakenyezi n'abigeme bakeneye gutorana ni ikintu cy'agateka kazi na muntu kabo abakenyezi abakobwa ni abana ku rwego rumwe n'abahungu niko amategeko babivuga niko bwirizwa shingiro babivuga kandi nibyo tumaze iminsi tuzi tubona bavuga hose ati agateka kazi na muntu agateka k'abakenyezi agateka k'abakenyezi rero nimba tukavuga mu majambo hagira mu ngiro tukabona yuko bo badakwiye kuronka icyo sico ama icya kabiri ndaco jewe n'ukuri ntashima na gatoya ibi bintu by'uko abantu bariko barakorera ko abategetsi cyane cyane n'abantu nka Eric bariko bakorera ku kintu cyo kuvuga ngo abakenyezi bize nibo bariko baragumura abatize ngo kandi bakababwira ibyo badashaka cyuko utabishaka no kutabimenya rero sinumva yuko ari umuntu n'umwe yobyamamaza ngo bivuge neza ko ari byiza ko abantu batazi n'uko bafise uburenganzira ko abantu batazi yuko naho bari bashobora kuhava bakaja imbere bagatera imbere ni ukuri n'ibintu bibabaje cyane biratangazwa n'inge muntu yavyaye abana akaba afise abana abahungu n'abakobwa ashobora kwemanga akemeza neza yuko niko bimeze niko umuco bivuga ntibashobora kungana ntibikunda muri iyi myaka ntibigishoboka tubyemeza ntitubyemere ntibigishoboka muri iyi myaka
mushyira nta ejo n'indoro ya mwabuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gukumirana cy'imbyane zishobora kwaduka mu gihe nk'ubutegetsi ka leta igiye mu bintu mu bisanzwe bijejwe ababyeyi bagaburira neza abana babo nk'uko bisanzwe bafata abana babo umukobwa umuhungu bose bakabafata kimwe ibyo ntibishobora gutera ingorane cyane cyane ko tuzi ko hariho nk'abantu bashobora gushaka kwigungira ko bakishimikiza iryo tegeko kugira ngo bakumire abo bavukana mu kugabura amatungo
izo ngorane zirahari kandi Eric arabizi sinzi igituma avuga yuko atangorane bitera jewe na Eric usanga afise abakobwa bavukana amadirese yabo jewe naho ndazi yuko nzowumvisha yuko bitari ibintu bisanzwe cyangwa afise abana akaba afise umuhungu n'umukobwa nabo nyene nobasigurira neza kandi nibaza yuko abo bana batovyemera nibaza rero yuko tureke guhendana na Eric abaye umukobwa sinibaza ko yovuga uko nyene nk'uko ariko arabivuga ikindi jewe mvuga we avuga ati le strict respect de la loi ibwiriza shingiro iri hejuru ya rwa iyo ariyo yose cyo gituma rero nk'uko nabivuze uwo mukuru wa Cour Supreme umuntu wese yofata ingingo cyangwa agaca urubanza atakurikije ibiri mu bwiriza shingiro yo mwisanzwe niho yo chavuga ati ivyo muko muragira muko muraja hejuru muko muravyoraguze ibizwa shingiro usoka itegeko ugaje gutorana yivuge yuko abakobwa n'abahungu bangana imbere y'amategeko mu bisanzwe dufise ku constitutionnel ikora neza yo cica inama hanyuma umuntu yitwaye ku constitutionnel tukayibaza ati none iri tegeko irajanye na nibwiza shingiro cyangwa iravyoranuze ibwiza shingiro ku constitutionnel arabacamanza gukuri bize droit nk'iyo nize nta yindi decision bofata atari kuvuga yuko iri tegeko yo gutorana iri anti-constitutionnel iri kubiri n'ibwiriza shingiro cye nibaza ko byoroshe ariko ama manipulation ahubwo manipulation iriko iraba ni manipulation yabari ku butegetsi badashaka kubishyira mu ngiro na manipulation kuri jyewe nibyo kuragira ni manipulation kuvuga yuko atangorane kandi tuzi yuko harabaye amaka menshi tuzi na wewe uzi kucuvuga ngo ntangorane jyewe nibaza yuko quelque part ivyo je nuvuga ko ari manipulation ukubiri rero si uko bimeze kandi ibizwa shingiro iragaragara secret
Moshana Eric Sengibana muri iki gihe amakungu yose ashiri imbere uruhara rwa fasoni mu bihugu bitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu biro bitandukanye abantu bose bavuga ati muhe akazi abadamu bangana n'abagabo ibyo bise 50% 50% muri iki gihe no mu nzego zose z'igihugu bahimiriza eka usanga hariho umugambi gushyira abafasoni mu mabanga akomakomeye ivyo ntibitekuye n'ivyo vyo kubandanya kuri iyo mico ya kera mwavuze ko yonyene ishobora kwihindura
ivyo ntibitekubiri nta nuko bisa na gatoya uri kukabiraba kubera ko nimba umugeme yarize irivugwa ronka ico akora co kumwe n'umuhungu nimugire nimufatisho mucitiranye ibijanye no gutorana kw'amatongo kuko navuze ko nimba jewe tuvugana ndafise abakobwa tuvugana baragiye kwabigwa bagiye kwabigwa ubu abasigaye muhira nta kibazo bateye babandanya babayeho cyo kimwe n'abandi bana nta kibazo nakibateye na babandi bagenda kwabigwa nabo nyene bavuga bati hari uwaca haramera dushaka kuza kwarima umubyeyi navuze ko ntashobora guhagarara ngo avuge ngo uyongo kubera ari umukobwa ngo ntashobora kuronka itongo ngo umuntu woze ngo ngiwe nashaka banyumve neza aho yavuye ngo ntashobora kuharonka itongo ni nk'uko na wa wundi nawe iyo yavuye kandi yaje nyine ngaho avuye uwo mwigeme wo nawe nyene ashobora gusubira muhira akagira iki agahabwa itongo ahubwo ingorane ahantu ziri nibaza bashaka kuvuga ni nko muri bino bintu abantu abavyeyi baronka bijanye n'ivyo ya komersiyale ugaca usanga bashatse abahungu ku vya afurika kugira ngo bashobore gukuramwo abakobwa umugabo apfana ku vy'amatongo ivy'amatongo nk'uko mwabivuze nta muntu n'umwe avuka aho hantu wovuga ngo ntafise droit ngo ntashobora kuza kugira ngo abana biwa ngo nk'ubu ngo mushikanje ngo ntashobora kuza muhira oya atamunyumve neza rero umuntu wose ugiye kubiriya n'ibijanye n'ivy'akazi n'ibijanye n'amabanga umuntu wose mu mashyirahamwe no muri leta cyangwa mu mashyirahamwe mpuzamakungu ivyo ntibisa ivyo mwese mwiga ku ishure rimwe hari n'abakobwa usanga basumbya abigeme usanga basumbya ubwenge abahungu ugasanga ni umutera ashobora gutwara abandi bise ni umudeje aba esipegiteje nayo n'abandi bashobora kugira bashobora guserukira igihugu
madame Marie Louise Maricako ku bwanyu hokorwa iki kugira ngo abigeme eka n'abahungu cyane cyane abavukana babone ko bose bavukana kugira ngo ntihagire uwaciramo haba ari leta haba ubucamanza kugira ngo abavukana bazagume basangira ibyo abavyeyi babasigiye ku bwanyu inyingo zofatwa ari nk'izi
ndabona rijya tegeko ryoshigwaho igituma ryoshigwaho ni iki ni ukugira ngo ibintu ntibigume mu majambo gusa ntibigume ngo ni ijya karanga bibe ibintu bizwi sinkumva igituma bitoshigwa mu itegeko kugira ngo bose bamenye ko ari uko bimeze kandi ikindi naco kwagira kugira ngo abakobwa umukobwa ashobora kuza muhira sibyo kuza muhira no kutaza muhira umukobwa n'umuhungu n'abana b'ababyeyi bamwe barangana bazohabwa ibingana rero sindabyumva neza igituma biba ibintu by'impari kuko ntibyari bikenewe kuba impari ntibyari binakwiye kuba impari n'ukuri nimba by'ukuri ababyeyi bose bazi yuko abana babyaye ari abana co kimwe bene kuko ntabumva abavyeyi ga Frederic niko kintarumva abavyeyi iyo afisa abana biza amashuri bagabonka akazi bagakora canke abana bitekereza kwisusunura niko kibatabwa ati imfashanyo y'abakobwa banje nayo nkeneye nkeneye abahungu ko nibo bana imbere y'abakobwa niko kintaravyumvise bwo bahageze yuko abana batora naco kimwe bikabimpari ariko abana kuza guterera gufasha abavyeyi no gukora ibyo muhira byose birakiye rero jewe mbona yuko iryo tegeko ryobaho iryo tegeko ryobaho hanyuma bigaheza bigatunganiriza bose irya kete ujya mukuru wa sentare ntahinyuzwa yanditse naryo mu gihe imanza zamaze gucibwa hariho imanza zamaze gucibwa boshobora kwishimikiza kugira ngo baci imanza uko bibereye jese mubi gituma na kimwe vyotera ingorane naho vyoba bitara ico gitabo bariko baragizishiramwo zose kitaremezwa imanza zaraciwe kandi zirangizwe kandi zirazwe rero izo manza simubi gituma tuzishimikiza hama ngo buhoro buhoro iryo tegeko babone neza yuko nabo nyene iryo tegeko rikwiye kujaho kuko ntituzosubira inyuma abahungu n'abakobwa abagore n'abagabo byaremejwe muri constitution y'urundi uko Eugene yabivuze barangana
ibizosubira inyuma mushira naje ningarira hokorwa iki kugira ngo ubwa mbere na mbere bizashingiro byubahirizwe ikintu nacyo kugira ngo batarajijuka uko umukenyezi umukobwa n'umuhungu bangana ikintu cyo kurwa n'ikihe kugira ngo n'u Burundi uje ku ntambwe amakungu ageze ko
kuko nabivuze ubwanje umukuru wa sentare ntayinuzwa ahubwo cyo yari gukora bwo ndabona yuko bidashoboka umuntu yasinzwe kwera iyo mico yerekeye amatongo uwo yasinzwe yakwiye kuca agenda mbere ya sentare ntayumvishe yuko uwo mucamanza yavyorenuze ibwirizwa shingiro kandi uwo mucamanza ya umukuru wa sentare ntayinuzwa yari guca yemeza yuko uwo yasinzwe ko bamurenganyije urawumva mbonye ibyo yandika suko bizogenda ingorane rero niyobo bwanjye rero uwo mukuru wa sentare ntayinuzwa yumva neza role yiwe ntiyumva neza amategeko icyo gihe rero urawumva ko tubise ingorane mugabo uko gwiki nje nababwiye yuko umuco uwo ari wo wese ukumira abantu kandi twese tunganya imbere y'amategeko uwo muco siwo kugira rero twumvishe abantu yuko uwo muco dukwiye kuwuhindura tuteza rero kubishyira mu ndero tukabisigura neza kubisigura turashobora kubisigura kuva mu ishuri kuko ibyuko abantu bangana baravyigisha mu ishuri ngaho umuntu agaca agira application umuntu akaraba ingene mu buzima bwa misi yose iyi principe yuko abantu bangana ingene yubahirizwa mu Burundi ica kabiri mu bisanzwe abari mu inuzeye abatwara bari bakwiye guca bo nyene babisigura neza ako bagenda bavuga ati ngo ntangorane ingorane zirahari kandi uwo muco ni kuraba ingene twuteza imbere kugira umuco ukumira tugitubandanye tuwukurikiza ikintu cyose gikumira abantu zirashobora gutera ingorane zikomeye cyane nk'izo twabonye muri iki gihugu cyacu turindire rero ko haseseka amaraso reka rero dufate iyo ngingo hakiri kare bive ku bategetsi n'abari muri sosiyete sivile bonyine babigire no mu miryango babikore kuko ni ikintu cerekeye Uburundi bwose murakoze
murakoze ingorane zirahari nk'uko mubivuze ikintu cyo kurwa mushyira na Eric Nsengimana kugira ngo n'abatarajijuka ajijuke ko abantu bose bangana imbere y'amategeko umuryango abavyeyi bakugira ngo abo bana babo bareke gukumirwa bangane ikintu bibaza ko gikenewe gukorwa n'aho hariho abatarajijuka nk'igihe mu kanya gatoya cyane rwose mushyira na Eric Nsengimana
kuri ibyo n'ubujyajya n'ubujyajya no kuvuga ko hari ibintu generale tugashobora gufatira ko kuko nababwiye ko no mu madosiye mbise nta kana imwe nk'iyo twigara turonka y'abantu bapfuye ko bavukana mugabo ngo kubera uri umukobwa ngo ntibatuguha ngo tuguhe itongo nta namwe ndabyumva hanyuma umuntu uzeye mu mbabarire mbere yuko ngira mvuga icokorwa banze nishure no mama avuga ati bagenda kugira manipulation ubu abarundi nibaza ko si ba barundi ba kera nk'uko uri kubabivuga barajijutse ubu bafite amaradiyo bafite ama WhatsApp uwize n'ubutize uno munsi usanga bose bavuga igifaransa uwize n'ubutize uno munsi bose usanga basoma amategeko y'imwe bayasize mu Kirundi barayatahura barayamenya hanyuma uno munsi abarundi n'abantu baciye ubwenge udashobora kuza gutama icyo wishakiye ngo kubera uwize cyangwa utize ibintu byinshi bamaze kubyara la plupart nuko n'iryo tegeko bagize bajyanze bakajyanwa kandi ntibajyanze kubera ko leta ibifitemo uruhara kuko yabifisemo uruhara ntiyari kubyandika ngo itware mu nama shikiranganje ngo itware mu nama shinga amateka ngo bagire icyo barivuzeko leta yari ishaka ko ribaho mugabo abenegihugu baravuga bati kizire iri rije kuduteza ingorane raba birangiye bagize birangiye byanse rwose ko rishobora kuja mu ngiro kandi twari twanabivuze bakiriko barajyandika bakiriko barashaka kuripropoza amategeko ingeso y'ubundi ntiyubaka urugo nivyo ibindi bihugu hari ibihugu vyashobotse bigakunda si ukuvuga ko duca dufata umuco wa amerika ngo tubushire ngana bo barafise imico yabo tudashobora gutwana imico badashobora gukoresha igihugu mubanze mumenye ko mu bintu cya mbere gihagaze ku muco kuko ikintu cya mbere cyise igihugu hagiye habamo kugira kugenda twibwa imico yacu igenda iraba degrade irata agaciro imaze guta agaciro ntabwo ubu tucyitwa umurundi kuko hagaragara bita kenko utagira umuco rero ikintu cya mbere cyokorwa icya mbere ni ukubahiriza amategeko igira kabiri nacyo ni uko bategerezwa kubahiriza imico n'imigenzo y'abarundi basokuru badusigaranye bakamenya ko ari ikintu ntakorwako ikindi nacyo icyo kuvuga ko abantu bangana ntacyo umuntu ashobora guhagarara kuvuga ko bavukana batangana barangana abashaka kuvuga ko batangana ni babandi baba
ndabona akanya katujanye reka dusozere nashaka ngaruka kuri nyine madame Marie Louise Baricako mugire icyo muvuze akamumotera muri rusange kuri icyo kibazo nakahe
jewe ikintu no akamunotera kugira nti icyo kintu Eric avuga ati ibyo byo kuvuga ngo ntibangana barangana oya ntibarangana muri byose mugabo twarabitanguye byaratanguye biriho urabona ko twabivuze yuko ibwirizwa shingiro ryabyemeye kandi haraheze n'ukuri ibihe igihe kitari gito kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amagana icyenda na mirongo icyenda tubona ibihinduka turahagera aho tugira tuti byose byaratunganye ndibaza yuko icyo kibazo naho kitaratungana ni ikibazo gikwiye kuguma ku meza y'abategeka igihugu kugira ngo babone ko ari ikibazo kenda gutunganirwa kuko hariho ikintu turiko turabona abantu bose ariko barabona mu gihe abakenyezi badahawe ubushobozi uburyo hariho agahombo kandi ntiyahomba abo bakenyezi gusa ahomba igihugu kuko uyu mukenyezi aronse aba haronse umuryango aba haronse igihugu
reka dusubire umushirantahe Jeremy Ndoreye nawe nyine yakamo ateye kajanye n'icyo kibazo cyo gutora ku matongo
Nairiki ya uze yuko ichoko ugambele ari kuwaiza mategeko. Tena uge yuko kuwaiza iwiza shingiro iheju yu kuwaiza mategeko. Kwa mategeko yu osa teza kuwaiza iwiza shingiro. Kani iwiza shingiro ichivuga ivuga yuko awane giyugu wose barangani mbele ya mategeko. Kandi awaga kingwa kumwe.
Kajambo kanyuma Eric Sigmana.
Akajambo kanyuma no gatera abo batarahindu kwa shaka ko sanjuma iza yihuta ije yihuta isha tishi ni bagenda buke nta mutsi w'ishibere kandi nibaza ko mu bibazo bihanze Burundi icyo kibazo ntabwo kiri imbere cyane mu bibazo bihanze Burundi hari ibibazo byinshi bihanze Burundi no munsi bitwugarije bo kuyumvira ko mu kategori ibanda kaba ari byo tujamo ariko uno munsi ikibazo kijyanye no gutorana amatongo si ikibazo gihanze abarundi hanyuma abo nabo bataratahura biyumvira nkabo banigira mu meshi abana babo nobanura ko bobireka kubera ko baba bazi ko abantu by'ukuri abo nimba bavutse bangana kandi bavutse bakwiye
urakoze Eric Sigmana ndagushimiye cyane rwose madame Marie Louise Baricako ndagushimiye nawe mushikantahe Jeanne Nindorera ku kanya mwatoye kuri iki kibazo nkoramutima ikibazo cyo gutorana ku fasoni ekano kubigene mwakoze cyane rwose
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika, kandi murakarama.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.